Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika giye kwashikiriza ibiganiro bya Radio Mukirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 bigufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe abakunzi bya Radio Ijwi y'Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Uyu munsi Burundi uriko buri gina imyaka 59 irangiye ushikiriye intahe yo kwikukira. Tuboneho akaryo ko kwifuriza abarundi bose aho bari hose isabukuru ryiza. Kuri uyu munsi uri hejuru rero twatumiye bamwe mu Barundi b'inararibonye bakurikiranira hafi ibibazo bya politiki mu Burundi kugira ngo batubwire intambwe babona Burundi umaze gutera kuva bwigobotoye abakoloni. Turaheza kandi tubabaze kandi ku ntambamyi bibaza ko zoba zaratumye iterambere nyakuri amahoro arama hamwe n'ubumwe bidasimbatara cyane nk'uko abarundi babyifuza. Abatumire mu kiganiro ni ambassadeur Isidore Mbayahaga ari i Bujumbura mu Burundi. Mwiriwe neza ambassadeur Mbayahaga.
Ndabahaye mwiriwe Frederic.
Muraho murakomeye ngaho.
Namahoro kabisa tumeze neza.
Ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na prof. Tukumekana Professeur Innocent Bano umurongo wiwe ndabona utameze neza muri iki gihe mugabo turamurondera bukanya, ariko tukumekana na Professeur Emérite Paul Nkunzimana ari muri Canada. Muraho mushikana Paul Nkunzimana.
Mwamusereza Frederic ego turaho naho hashushe gatoyi aturi, ariko mugabo twebe hano ngiye rirashika ndi Ottawa ego turakomeye n'ukuri.
Narize ko ngaho muri Canada hashushe mu ryoherwa ko ibihe byinshi n'igihe haba hakanye.
Oya, harashuha cyane rwose, bagaturira nkariya muri za Colombie Britannique ubunye ubushuhe burashika ku madegre 50. Urazi ko niyo ubushuhe maze kurenga degre 30 ibintu bitangira kugorana.
Aho ndumva hashushe cyane rwose.
Yego, haturira.
Mukanya turarondera Professeur Innocent Bano murongo nturamira neza cyane gusa, ariko mukanya zo baraha mukanya turamuronka. Reka ariko rero dutangura ikiganiro, dutangura mwebwe Professeur Nkunzimana mutubwire ibintu mubona ku Burundi bwashoboye kurangura muri imyaka 59 irangiye buronse intahe yo kwikukira.
Yego, murakoze. Jewe nibaza yuko navuze yuko Burundi bwarose intahe yo kwikukira biragoye kukumva, ndetse si no mu Burundi gusa, n'ibihugu byose byo muri Afurika kuko usanga muri ibi gihe ibyo bihugu kuyukuri nta kwikukira bifise. Ingingo zose usanga zifatirwa hanze kandi kuyukuri igihe abanyagihugu bahaguruka barondera kwikukira. Jewe ahubwo icyo nemera nuko iyo bavuze nuko muri ibi bihe kuba ari nk'ukwibuka, ni ukwibuka ku byo kuburiye kuko sinsi uku no kwibuka umunsi w'itariki ya mbere ukwezi kwa 17 kuko ibyo abanyagihugu barondera bahaguruka bashaka kwikukira ariko umugabo inyuma yaho kuyo kuri byabaye
professor
yabo twakigaruka ko ukuru zaje biragenda
ego me
kuri na kwikucira ko hari
ariko muri ko mutubwira ko mu Burundi nkuko mwavuze no mu bindi bihugu byo muri Afrika atakwikukira bafite muri kigi
oya nta kwikucira ko hari gatoyi na karorero nuko yinzi ryane zihari hose muri Afrika haba mu Burundi haba Kongo haba hehe haba muri za Mali haba izo ntambara zose za mu bihugu bya Chad muri Congo d'Afrique ingwane zihari umuntu yumva muri za Mozambique n'ahandi urumva izo zose bituma nuko nyine atakwikukira ibyo bihugu bifise kandi icyo nohera ko kuvuga nuko hajya ukwikukira ubwa mbere kuko ni za politiki byose biva ku butunzi kuko ubutunzi nibwo butuma ibindi byose bigenda uko biri amapolitiki yose ava ku butunzi ndetse hariho n'umushandaro umwe yitwa Lindwe yize kuvuga yuko la politiki ni concentre de l'économie ni ukuvuga yuko ipolitiki kuvuga kuri ihagaze ku butunzi iyo rero ata kwigenga kuhari ku butunzi bw'igihugu ugasanga ubutunzi bw'igihugu buri mu minwe y'abanyamahanga icyo gihugu nicyo cyakikukira na gatoyi
ego me icyo kibazo turakigaruka ko ariko nagomba mbaze na ambasaderi izombaye haga nawe nyine agira icavuze ku bintu kubyerekeye ibintu Burundi bushaka kuba bwaranguye muri imyaka 59 irangi hariho telefone numva imeze nabi Isidore ambassadeur mbayaga muratwumva
hallo
muratwumva
yewe ndabumva gatano kuri gatano
ego muduge ku jambo mutubwire ibintu mu yaza ku Burundi bwaranguye muri iyo myaka 59 irangiye
narivuze nti muri imyaka 59 irangiye Burundi buhawe intahe yo kwikukira mu byukuri kuva kiriya gihe urabona yuko Burundi bwaje intahe yo kwikukira mugabo wari karabucura bufuri na buhoro atabishaka ndetse kwasa n'ukumenga kwawe kuyimugobotora ku mico gihe rero Burundi urabona ko bwagiye bugira ibibazo cyane cyane bituruka muri abo nyine baducura bufuri na buhoro abakoloni murabona yuko intayo yo kwikukira yahavuye rero igira ingorane kubera Abarundi bagiye baracanamwo kubera inzangano zagiye zarirwa mu mitima y'Abarundi bagatandukanywa n'inyigisho mbi zava muri abakoloni nyine ariko rero urabona yuko uno munsi mbere duhimbaje uno munsi ibuke ntayo kwikukira Uburundi bumaze ikiribo ku itari kirekire muri ko burerekana nyine yuko bwikukiye ndetse bukereka n'uwabukoroniza yuko bwikukiye ubundi hari ibimenyetso bigaragara neza yuko Uburundi buri mu nzira nziza cyane cyane kuko bwaronsa abagabo b'ijurya n'ijambo bahagarara ubwigenge bw'igihugu
murashobora kutubwira kuduha nk'ibyo bimenyetso bimwe bimwe
murabona yuko umushinga ntayo turareka aravuga ati burya ukwikukira harimo kugaragazwa n'ubutunzi ubu rero urabona yuko muri iyi minsi iheze mu myaka nibaza kwidashikana 20 urabona ko imbere yaho Burundi butigira bugira ikintu na kimwe bukoze budateze amaboko umunyamahanga n'ishuri ritoya ryubakwa ari uko haje imfashanyo y'umuzungu ariko uno munsi murabona yuko nyuma y'imyaka hafi 16-19 urabona yuko hari amashuri yubakwa mu gihugu atamfashanyo y'umunyamahanga arimwo ukabona amavuriro yubatswe ibihumbi n'ibihumbi ukabona ibibuga by'imipira y'amaguru ukabona imirima iteye igomwe ukabona ko ibintu byose iterambere rirahari ndetse murabona yuko hari n'amahinguriro uno munsi ariko yubakwa n'Abarundi akubakwa mu Burundi ku buryo ndetse mubona nuko haraheze igihe n'amatora muraze ko imbere yaho amatora cyashobora kuba umuzungu atabishatse kubera avuga ati ntayaterereye nayo matora ntaba ubu rero turabona yuko tumaze kugira ibiheta ngabo bingahe amatora akaba yitunganijwe n'Abarundi bakayaterera bo nyene ndetse akaba n'umusesekara rero turabona yuko ubu hari ibiriko birakogwa hari ibimenyetso byerekana yuko Uburundi buri kubuhagararira ubwigenge bwango ugahimbaza intaha yo kwikukira ufite icyo bwishimiye yerekana amakungu yuko hari icyo bushoboye
ego me ndabona umurongo wa Dr. Banu Innocent Banu umeze neza muri iki gihe muri aho Innocent Banu
mara neza
murakome ngaho mu kanya gatoyi mutubwire mu majambo make cyane rwose uko ntamwe ibintu mwibaza ko byo byaranguwe no Burundi mu myaka 59 irangiye uronse insinzi y'ukuri kuki
ee Burundi bwana bwa myaka yose kwifukira cyane umbe se kibazo umbe ni marimaki bari se kandi
n'ikibazo ndabasabe inosamba no mu rondere indi telefone mwo duha kugira ngo tubahamagare iyo telefone nibaza ko itoshora kubandanya irimo ibintu byinshi amaparazite menshi cyane rwose unitukumva na gato imeze nabi reka tubandanye n'abandi ba batumire turi kumwe ngaha iyi mbere yuko tugaruka kuri mwebwe professeur Paul Nkunzimana nashaka twumvirize mu kanya gatoyi ijambo prezida wa Burundi yashikirije abarundi ejo ku munsi wa gatatu ijambo rijanye n'iyo myaka 59 irangiye Burundi bronze ntaye yo kwikukina
ubukoroni n'ubwicanyi mu Burundi mbere n'ubwicanyi bukorerwa ikiremwa muntu uretse muri Afrika no mu yindi migabane y'isi Uburundi bwarafutanye kandi cyari igihugu cyifashe cyari igihugu giteye imbere haba mu burimyi ubworozi ndetse n'ubudandaje n'amahinguriro iyo tudahura nayo mahano Uburundi kiba ari igihugu giteye imbere cyane mugabo cyanyoshwe n'ubukoroni mbere ko Burundi hoho ubwo bukoroni ntikwabaye kutuzingamika gusa ahubwo bwaradupfunyije mu buzima bwose bw'igihugu kuko bwaduciyemo imice abantu baricwa barangazwa none n'ubu ntituratoha
Professor Paul Nkunzimana ijambo ryashikijwe n'umukuru w'igihugu avuga ko hakozwe amabi atari make urivuga ko iki mukanya gato
ego murakoze ego amavi yarakoze no barakogwa ahubwo gihambaye no kuba icyo amavi avako nkuko nabivuze ngitangura ubwigenge bw'igihugu buva ku byo kuri kukuru igihugu cyo nyene kitunganije mu byerekeye ubutunzi umuntu adutegereje ubutunzi bw'igihugu mu Burundi buri mu minwe y'abanyamahanga gushika uno munsi haba mu byerekeye ikawa mawe ikuru zagenze ibyerekeye ubutare byango murazi ibintu biri mu Burundi ubutare buhari uko bungana umuntu akaraba iyo buja nacyane cyane buravye n'amantu zenya amashyirahamwe akorera muri ubwo butunzi kandi mu ntara zose z'igihugu mu Rutana we taruzi igitega i Bujumbura sakaza za cyitoke mu Kirundo na Ngozi n'ahandi urumva ubwo butunzi bwagiye bugabanganwa n'abanyamahanga gushika n'uno munsi nibo bari muri ibyo bisata urumva rero kandi n'ibindi bintu byinshi murazi yuko Burundi bwigeze kuri harigeze kuba intambwe ntoyi byacu ubutunzi ngira ngo nko umuntu araje imbere yuko ashyirwa ko umukono ku masezerano n'inzego za Bretton Woods mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatandatu imbere yaho harakozwe ibintu byinshi cyane rwose haba amashyirahamwe menshi mu bisata bitandukanye by'igihugu by'ubuzima bw'igihugu haba mu mahinguriro murazi ni mashyirahamwe menshi za UNAFA za Burundi ari amashyirahamwe menshi y'ubudandaji eka mashyirahamwe atandukanye za UNC za UNIMAC za IPMABU eka n'amashyirahamwe menshi yashinzwe za SOSUBO rejidezo yarakomejwe umuroro nk'amashyirahamwe ubunye nka yumvuza yabiri ariko arasubira inyuma kubera ko ariko ashyira mu minwe y'abanyemari b'abanyamahanga ama zaona tezo se bon hariho
ariko ayo mashirahamwe
afasha abakozi
ayo mashirahamwe yari mu minwe y'abarundi
ego ariko mugabo ubunye amashirahamwe yose ayeze aho mwasa ashaka kubera yuko kazi kwa marezi dezo n'ibindi bon azakotibu zose kotibu yaragiye iri mu minwe y'abanye mari abanyamahanga urumva rero usanga yuko by'ukuri intwaro yari ashinze ibyo bintu ingorane zahabaye nuko ariyo nyene yaciye ishinga isinya amasezerano n'izo nzego za Bretton Woods izo Banki Mondiale na FMI zaciye zikurikira hasi hakurikirwa inyuma n'ishyirahamwe ry'abanyemari y'abanyaburayi
icyo kibazo cy'uko
zagiye zirakurikira zagiye zibandanya cy'uko murindi ugusambura ubutunzi bw'igihugu
icyo kibazo cy'uko
yuko ukwikukira
ntakubari icyo kibazo cyo kwikukira kwera ubutunzi bushaka kuba buri mu minwe yaba nyamahanga nkuko muyibuze turakigaruka ko ariko nashaka mbazina ambassador Isidore Mbayihaga nawe nyene agira icyo atubwiye amajambo make cyane rwose ku ijambo ryashikijwe n'umukuru w'igihugu avuga amabi yakozwe n'abakoloni
jambo ashikirije nyacyubahiro umukuru w'igihugu ryari jambo rikomeye ndetse rikangurira imitima ukubita agatima mpembero abantu bakaraba iyo bavuye bakaraba ingorane bagiye baragira hanyuma bakabona aho bageze bagaheza bagaca ubwenge bakabona imbere ibyo yavuze yavuga ati ubukoroni n'ubwicanyi nk'ubundi mu bisanzwe ibyo byose biriko biravugwa ngira bitagenda neza kera nuko umukorona atari bwateshwe ngo ate bwareke abarundi bitunganiriza imirimo yabo ya misi yose n'imigambi y'iterambere hanyuma afashe ku byo bamusabye gufasha rero ibyo umushinga wa leta aravuga ubwakera n'ibyo wabona abanyamahanga aribo bagaba ibintu nka byose ukabona ubutunzi bw'igihugu buragaragara ko buhari mugabo umwene igihugu ntiyigera abona icyavuyemo mugabo uno munsi nariko ndabivuga kare haraheze imyaka igihe kwira hafi 20 abarundi bageze bati ntibishoboka ibyo abarundi bifuza ko bibi by'abarundi nyine ibyo ariko aravuga ati hari amashyirahamwe yahabwa aje bamenwe y'abanyamahanga cyangwa imisahe y'abanyamahanga na kera ahubwo byarabaho mugabo ntiwabona n'icyinjira mu gihugu ariko uno munsi kubwira umunyamahanga agira icyo akorera mu gihugu ntaza yidagira ngo agire ibyo ashatse baramwereka ingene bigenda n'amafaranga ateza kuriha akinjiye akaboneka niyo mafaranga mubona leta ivuza ko abantu ku buntu abana bavugwa kwa gusa ababyeyi babyara kwa gusa hari ibyubakwa mu gihugu ibyo ariko ndavuga na dondaguye by'amashuri n'ibitaro n'ibintu bikenewe byose biriko birakorwa amazi meza umuyagankuba murabona umunsi mu Burundi bugira butangure kuwushora hanze nubwo yavuze ngo jidezo ngo igeze ahatemba hariho ingomero zishika zine zitanu zigazuguruke ku buryo umuyagankuba zuba ari mwinshi cyane ku buryo tuwudaraza hanze byose rero ni byerekana yuko Burundi bwahagurutse buriko burahaguruka bukavuga buti aho umukoloni yatwiciye ifoko tuva hasi ibyacu tukabifata mu minwe ijambo rero yavuze yo n'ijambo ryiza nta n'ijambo abarundi b'umutima bakeneye kubaha igihugu bakorera ko bakareka kuzera inze bakamenya yuko bashoboye kandi ibikoresho babifise kandi nkako n'Uburundi rwarahezaga bufise ubutunzi kama butari buke kandi biriko biragaragara neza yuko umurundi yaba mukuru gushaka kuri mutoya bose bariko barabona ko inyungu niyo nkabona yuko rero uduhimbaje umunsi wo kwikukira by'ukuri turiko turabona ukwikukira nyakuri uko ariko
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika Anise muri
neza
muri hega Anise
primary commune mitamba iri mu ntara ya Bururi
kandi kazina kawe ninde
havugiyaremye
duga ku ijambo havugiyaremye ikibazo cy'umvira mu kanya gato
yego imbere yuko bagandagura umugano wa bitozi ko kwa gatore abarundi bose bari hamwe rondera intayi yuko naho bamwe batatumva kumwe kuko bamwe barondera yuko twikukira bune nyine abandi bakabarondera yuko byataragera hatwa tatamo ko cyari hagati mu barundi kubera iki nyuma y'urupfu rwiwe abarundi basiye batana mu bishinzwe amoko uvuga yuko ari hamwe hapfuye umugabo hasigara umugayo kabazo kagira kabiri ubukene buri mu banyagihugu b'abarundi nta kuntu ubutunzi bw'igihugu bwoba butasabikanywa na bose nk'uko byategereje.
Murakoze cyane rwose, ibibazo byiza, ibibazo bibiri byiza. Reka Professor Paul Nkunzimana mutangwe mu ishuri ikibazo cya mbere cya Anise Vugiyaremye avuga ko abarundi bari bafatanye mu nda nyuma yaho turonkeye ubwigenge, reka naho umuganwa wa Rudoviko rwa Gasore gandaguriwe haciye haduka ikibazo cya moko. Muduge ku ijambo kuri icyo kibazo cya mbere.
Ego murakoze, nibaza yuko ari ibibazo bibiri, ahubwo aravuga ibyerekeye ubumwe bw'Abarundi, hanyuma aravuga n'ibyerekeye ubukene. Rero nibyo, imbere yuko Agasore yicwa, ku by'ukuri ibibazo byerekeye amoko mu Burundi, erega ni ikibazo. Ego nibyo, abazungu barabizanye nanabyanditse ko n'igitabo umwana agomba kuko bo urumva basanze Abarundi ari abantu basanzwe bafatanye mu ndi bamwe. Urumva rero ni kuvuga yuko igihe cy'intwaro ihagaze ku mafaranga itari bwashike mu Burundi. Ego abahutu n'abatutsi bagaragara n'abatwa bahariho mugabo biba bifise iyindi ntumbero. Kuko bo ubwa mbere hoho nuko abazungu bakoresheje abantu ngo bahita mu Rwanda mu banyabuhinga baje kubapima amazuru uburebure n'ibindi, kuko ibyo bibaza byose byari byabananiye byabasuye batavuga yuko ngo wari ntuzenya ngo wangu ari abarimyi ngo abandi ari aborozi abandi nabo ngo batware n'ibindi, hanyuma basanga ibyo ntibikunda. Basanze yuko umurimyi wasanga n'ukorora yorora uworora yari umurimyi ibyo bikagura ukundi babitandukanya. Niho rero baciye batangura kuzana ibintu byo gufata abantu bahere kuko uko bameze inyuma uko bareha amazu uko ameze ibintu byerekeye ntuzenya ado byo bise ngo adina mu mitwe za mengoshi uko araba nguvu ziri mu kuboko kw'ibubafu n'ibindi gusha naho baja ngo uzi guharura ngo amagufu usanga n'ibindi. Urumva rero niho inyuma rero babaye uko ibyo bidafashe niho bazanye rero
ariko inyuma ariko Professor Nkunzimana hariho abantu bashaka kuvuga
muri iki gihe ngiye gatoyi urubaro muri iki gihe ingorane zihari nuko mu Burundi ibyo ababigi n'abandi bazungu babigisha Abarundi nibyo turimo nibyo dukoresha haba ahantu hose, kuko nta kintu kimwe gishobora gutandukanya umuhutu n'umututsi cyangwa n'umugabane iki nta na kimwe kibatandukanya by'ukuri atari izo nyine azungu bazanye ugenda ajya ku ibarabara cyangwa ugera mu isengero cyangwa ukajya hehe cyangwa ibintu byose ku mabarabara n'ibindi itandukanyizo nta handi riri. Nibyo rero twebwe Abarundi twafatiye ko nibyo tubandanya dushyira mu ngiro. Naho iyo umuntu ariko aratema uwundi ashaka ariko arasa uwundi si umubiri ariko arasa umurundi si umukoroni ariko arasa umurundi.
Mu kanya gatoyi Professor Nkunzimana, ni kuki ku bwanyu Abarundi baguye muri uyu mutego?
Rega ntibaguye mu mutego by'ukuri, muri politiki nta mutego uriho, kuko izonye rigigwa n'abantu abategetsi abantu bashaka kuja ku butegetsi cyangwa ari ku butegetsi. Urumva kuko ni gukamisha, nibyo bita gukamisha, ni ukuvuga umuntu aja ngaho abantu baja ngaho bagashaka kwita yuko bariko baravugira amoko, bariko baravugira ubwoko, mugabo akicara ko bavugira urundi bose mugabo akitwaza ubwoko, ivyo sivyo na gatoyi nivyo guhenda Abarundi. Ahubwo niho mbona yuko icyo kibazo cya Aniseti yabaje cya kabiri niho ko tuzakigaruka ko
murashobora kubandanya
niho hatuma abo bantu bashaka kujya ku butegetsi cyangwa abari ku butegetsi ukuvuga nizo bakamisha
yego me
kugira ngo barundi bacane mu bikoresho gusa ndagira kibamarira ukene buguma bubandase mu Burundi nkuko waniseti aje kubivuga
mumpe inyisho gufi ngufi tukiri kuri we nyene ya Ponkonzi Imana ikibazo cha kabiri cha anise avuga ko eka ubukene bwa buva ku kuntu ubutunzi budasabikanya hagati y'abarundi mu kanya gatoye cyane ngo se munsi buntu
ego ego mukaya gatoya ariko ndagutse kwiga ko kumukinyiye kuko nuko nabivuze nabuze ko ubutunzi bw'u Burundi buja mu minwe y'abanyamahanga none uvuga iyo nickel iyo ija uvuga iyo nzahabu iyo zija uvuga izo terrar za gakala terrar uvuga ubutaka budasanzwe buri hake ku isi nabwa yuko Burundi burimo izo terra ubutaka budasanzwe ku isi hari turi mu kibara cya kabiri inyuma y'Ubushinwa ku isi yose nzima umva ubutunzi uko bungana mwovuga izo nzahabu mwovuga izo kota iyo zija mwovuga izo kasiterite za ufamite none ashobora kuvuga nuzenya izo nzahabu za butihinda za kibitoki n'ahandi iyo zija zija mu mifuko y'abanyamahanga kandi noneho mumenya yuko nta kintu kiva muri izo bisata kinjira muri leta mu mazi yuko nuzenya izo tera noneho hari hafashwe ingingo yuko barahagaritse ya Rainbow yarahagaritswe yifata kibaza ndetse n'umushikira bwanjye wa mbere yaramenyesheje yuko ata kintu cinjira muri leta urumva rero ivyo vyose nivyo bituma haba ubukene yaba ubwo butunzi bwose bwashobora kuja mu banyagihugu yabwo ubutunzi bwose bwashobora kuja mu minwe y'abanyagihugu bugashobora gusabikanywa nta bukene baburi muri iki gihugu mu Barundi
murakoze ndabona na telefone ya Professeur Bano Innocent Bano yagarutse ariko imbere y'uko duha ijambo Professeur Innocent Bano tubanze tugaruke kumushyira ntahe Ambassadeur Isidore Mbayihaga agire icyo avuze mu kanya gatoya cyane rwose ku bibazo bibiri bya anise ikibazo cya mbere akaba ari ikibazo avuga cyamuko cadutse inyuma ya Burundi buronke ntayo kwikukira ikibazo cha kabiri naco nico cy'ubukene bwo babuva ku kuntu ubutunzi budasabikanywa mu kanya gatoya cyane rwose Ambassadeur ndabona kanya kihuta
yego murakoze cyane anise avuga yaremye yarajije neza kuko yavuze ati mbega ni kubera iki inyuma y'Uganda kugwa umuganga wa Gasore ntayo kwikukira Burundi bwahavuye buca bujya mu njyane zidahera yavuga ati impamvu yoba ari iyihe impamvu ni imwe gusa kandi irumvikana kuko abagandaguye umuganga wa Gasore niba rya nyene batere ko bemera yuko Burundi bwikukira nabo bazungu nyene babikoze muga bakoresheje Abarundi bari gito bakemera yuko Burundi bwikukira abo rero urabona yuko haci hatangura kuja intwaro umuzungu nyene yishiriyeho ibyo birazwe nta muntu rya Repubulika zagiye zikurikirana guhera inyuma y'ibihumbi bica 93 nta n'umwe atwara igihugu abazungu batabishatse bavuga bati naka turamukuraho tuhashira naka muri icyo gihe rero igikoroni cyahavuye gica kibandanya mugabo umuzungu akinyegeza inyuma y'intwaro mbi wenyine ariko arishyiriraho icyo rero cyahavuye kiba rero injyane birabandanya kubera umuzungu ntiyigera agomba yuko Burundi butekana kuko butekanya abantu bahaguma muri bwa bumwe bahoramwo kuko murabizi yuko imbere yabo imiryango niyo yavugwa mu Burundi nta moko yari ahari barabona bati rero Abarundi bagasubira muri ka karangamutima kabo ka kera ibyo tugomba kwiba cyangwa ibyo tugomba gukora ngaha bizaba bitunanira niyo bateza kutubyanisha bagaca bishyiriraho amarepubulika bashaka hagatwara uwo bashaka bakoresha ibyo bashaka gushikaho Abarundi bavuga ati turabirambiwe izi njyane turazirambiwe aya maraso aguma aseseka turabirambiwe abantu baravuga bati reka uko bigenda kose rufunze cyaga ikiguzi gikomeye mugabo Abarundi batangura kwishyiriraho inzego bitoreye rero Anisete yobimeya yuko kirya gihe niyo mpamvu yahabaye Uburundi bwahawe itariki n'ukududa idarapa gusa mugabo umuzungu wari guteza kubyura barundi akabereka ingene bateza kugakore bikukire bakore ibyawo maze kwa gasore yatangwa na cooperative n'ibindi yereka abantu gutunganya imigambi yabo baki bamugandagura bacabishiriraho abacangero ibihemo by'abarundi bihemo kya bene wazo n'icyo gihe nagomba kuvuga yuko byagenze uko ikibazo cya kabiri yabagije kirabuza ati mbega ubukene bwo babuhara ubwo ntibuva ku kuntu usanga ubutunzi bw'igihugu budasangirwa ku rugero rukwiye n'abarundi bose je nibaza yuko icyo yavuze wovuga ubukene nibaza yuko ubukene butari mu gihugu iwacu gusa buriho n'ahandi mugabo navuze ngo uye urabye ingene leta y'u Burundi iri kuyatunganya ubutunzi bw'igihugu biragaragara neza yuko umurundi wese ku rugero rwose ababa ko ubutunzi cyangwa ubukene baraheza bagashyikirwa ubutunzi bw'igihugu yakaba Federike si ukuvuga ngo abarundi bavuye mu gihugu cinjije angahe umwaka ngo tuyagabure umwe wese abika yiwe umufuko ubutunzi bw'igihugu ni ubu bugura imiti yo kuvuza abana ku buntu gushyika ku myaka itanu n'ubu bugura imiti yo gutuma ababyeyi biyaruka ku buntu bitwara amahera menshi cyane ajya miti n'aya mafaranga bavuga bati abana ntibasubire kwiga batanga amafaranga leta irabarihira minerivare n'ibi bitungwa leta iriho iratanga iha bene gihugu ku mutumba ku mutumba ubuye abantu bose benshi bafise ibitungwa bahawe
ndabona akanya katujanye cyane rwose
bafise ibintu bahawe amahera rero cyane ubutunzi bwinjira nico bukora kugira umurundi wese abone yuko leta iri kiringiza amafaranga kugira ubutunzi bwa nawe agashikirwa
ego ndabona ndabona akanya katujanye ambassador ego
biragaragara neza yuko umurundi muto muto nawe ne aheza akagira inyungu mu by'ubutunzi bw'igihugu biriko birinjira bigaragara nuko rero nibaza yuko ikiringo si kirekire urabona yuko ni nyuma y'ibihumbi 2005 niho bitanguye ko abantu bagira bati dukora ibi n'ibi hama bene gihugu nabo bashikirwe kuri ibi
icyo kibazo cyo gukeneye turakigaruka ko ambassador Isidore Bayihaga
ashe gukora n'imigambi myiza bari ko batwereka yo kwiteza imbere turabona yuko mu minsi mikeya nk'uko yavuze nyine cyubahira ati umuntu wose uronka icyo fungura umufuko uronka amafaranga turabona yuko hari ibyizigiro
egome ndabona akanya katujanye mumpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose reka tugaruke ku mushinga ntahe inosambano ndabona telefone yiwe yasubiye gukora neza mu kanya turaja ku munywanyi Emmanuel ariko Professor Habano Innocent mugiye namwe cyo mutubwiye ku bintu mwibaza ko leta y'u Burundi eka u Burundi bwaranguye muri rusangi kuva buronse insinzi yo kwikukira araheze imyaka 59 mu kanya gatwe cyane
murakoze cyane mbere yuko mvuga nishobora kuzitura zimanuka mu nsaba batumire naho ari intumbi zibe bavuze njyewe nibaza ko kugira ntange ibyo leta imaze gushika ko byofata igihe kinini cyane mu gace nashaka kubanza kuvuga nuko twabanza tukaraba kwa imbere ya byose ingene icyo barondera kugira bikukire umaze kubona icyo barondera kugira uburundi bwikukire ucubona ibyo bashyitse ko ibyo barondera igihe twari ko turarondera kwikukira twabifite ko mugabo rero kuba ko twabifite ko ibyo ni ukuraba kuko navuga ko independence navuga ko ari insensu si ukuvuga ko ari igihe cyafi tubonye na kugira ibintu byose bico biba ni ibintu bya ni process ici ndende ni ukuvuga ko gushika n'uno munsi iyo independence abarundi baracayirondera mugabo baribuka independence icyambere kimenyo cya mbere cyerekana kwikukira ni hamwe ibendera ry'u Burundi ryurira bakarimanika no mu makongo muze muraba igeropfa y'ururimbo rwa mbere rurandi byo guca Burundi no muca mutara ko igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi kigatwagwa n'abarundi
ego be nagira kandi mugire ico muvuze ku byazo byabajijwe n'umunywanyi wa radio y'u Amerika
hanyuma mbandanije ejo byakurikiye mu kurondera ibyo bari baharanira kubarondera independence hagiye haca mu mitego myinshi mugabo barundi baragerageje barasengiye mitego baragandaguye umuganga rudovuga kwa gasore yerekana yuko abasa abatari bari bishimiye independence batse bavuga bati reka turabe ko twogaruka tugagaruka ku butegetsi tugafata uburundi mugabo byaranze abarundi iyo ni intambwe igira kabiri abarundi ko berekanye yuko nabo bagandaguye umuganga rudovuga kwa gasore bashobora kubandanya bibi barongoye igihugu cyabo ego n'ibyakurikiye murabizi ko Uburundi bwaragerageza kwama buri kubarondera ingene buba mu ngorane byatewe n'abantu bakoroni mugaba gacaza mu bindi bibazo rimwe na rimwe bitava ku Barundi byava ingene isi iko iratwagwa mwarabonye ko twacye tumaze korona independence twacye tuza mu gerita gere forward hagacaza mu bintu byinshi bica bituma n'abandi bateza gutwara kugira
abasekuru inasamba no
hanyuma ibyarangu ubu rero ishobora kuvuga cyane cyane ni mu rwego rwa politike Abarundi bavuga ko bikukiye mugabo mu rwego rw'ibindi bindi bisatarimwe bimwe haratarimo agahaze ari nacyo gituma ubaho tugeze turabye n'ibihe turimo mu makungu cyane cyane ngo ntujya globalization bivuga ko kuvuga ko bikukiye ku bukene n'abandi ibihugu birakeneranira usanga hari ibyo ibihugu Abarundi bonyine
byakoze
gukora ukwabo ama bya politiki urajya mu butunzi n'ukuri yewe sinavuga ko navutse mu 1932 mugabo mu gihe navukiyemo usiko ubu ndabona ko hagiye habakarusho inyene Abarundi bagenda baba inyene babaho bwa mbere twabayeho uno munsi
egome ariko nkuko
inyene n'inyene iriko iratunganya
egome inasamba no nkuko ariko nkuko ndira gatoyi inasamba no
mu minwe ibyo gutwara igihugu n'inyene iby'ubutunze kandi ibindi bitata byinshi
egome nabasabye umpe inyishungu fingufi kugira turabe ko twoheza ibibazo byose dufise muza bamukoze tugarutse ku bibazo byabajwe na Anise aravuga ko kuva Burundi bwikukiye hadutse indyane za moko eka zabandanije gushika no muri iki gihe ku bwanyu ivyo mubivuga ko iki mukanye gatoye cyane gose ikindi kibazo nuko yabaje avuga ati ubukene burangwa mu Burundi ntibwa buva ku kuntu abarundi badasabikanya ubutunzi
indyane za moko kubona zaduka nabivuze imitego yabaye myinshi murazi ko mu gihe bari kubaharanira independence hari abashaka ko independence n'abandi batabishaka muri abo rero batabishaka bateza kurondera uburyo bwose bwo bacanisoma Abarundi abo rero nta namwe bigeze baza kuko n'abantu bari bari kumwe n'abakoloni abo bari kumwe n'abakoloni uko hariho bamwe bamwe babandanye ibyo byumviro byabo n'ugusika n'uno munsi akaba n'abatanisoma Abarundi ibyo rero ntibitangaje kuko igihe hari imigwi ibiri hariho umugwi wamushaka iminsi yose kugira urabe ko ugaruka ku byumviro byabo bya mbere abo nabo nibaza ko mu Burundi abari bashaka ko independence itaba kugira Abarundi bajye hamwe babandanye ya migambi yo gutanisha Abarundi kugira basore gushyikira ubutegetsi mu byumviro byabo hariho n'abandi majenerasi babandanya kurikira
hanyuma
uno munsi hari abakiriho bakoresha n'abakoroni ibyo rero nibyo bituma ibyo njyana igira mugabo urebye ntawe byotera ubwoba kuko boro bijya biragabanuka kuko Abarundi benshi bagomba batahura yuko ibyataho bifatiye
hanyuma ubukene
imbuto mbi zarize n'abakoroni
hanyuma ubukene ngo bwo uva kuki Anise avuga ko bwo buva kudasabikanya ubutunzi mu kanya gato munsi munutu
ubukene naho bijyana n'ibihe ubukene bijyana n'ubuhe none inyuma ya independence turazine n'Abarundi bari babayeho urabona uko isi nubana nk'utuguma tujya mu byago rwatsi uko icyo nakwita ibyo abantu bakenera uno munsi sicyo kimwe n'uko n'ibyo bakenera mu myaka yahera uko isi yaguka uko rebeza zibaho niko uraba n'abantu baba bakeneye ibintu igihe rero igihugu kiba kivuye mu bihe bimwe bibi ntibishobora guta igihugu nticyonka byose kugira icyo giha abenegihugu kera umwenegihugu ntiyari akeneye telefone ubu umuntu agiye ugakeneye telefone ugasanga uburyo ataza kugurisha kugura ko telefone usanga ari byinshi urabye uburyo umuntu wa kera yakenera kugira
ngo
yakenera nacyo bituma l'offre la demande niko nabyita mu gifaransa ubu muri monde turimo usanga bigoye abantu batabona ko ari ubukene mugabo nibaza ko Abarundi bamaze gushyira kuri iyi ntambwe urabye ibyo bakenera n'ibyo bashobora gukoresha kugira baronke ibyo bakenera nibaza ko bijyanye n'igihe ibihe biriko birahindagurika sibwo ko bijyanye n'uko hariho ubukene busesa bugacana mu Burundi murazi ko ikindi cyerekana kwikukira ku Burundi murazi ko hariho ikigo kigezwe ibyo kwereganya amakori ariko gifasha kugira n'ubutunzi bw'igihugu bugenda nako nyine mbere nta byari bihari mugabo bubirahari byerekana yuko ubutunzi bw'igihugu buriko buragerageza gutunganywa neza kugira Abarundi bose bashobore gutungana izo mbyeke z'ubutunzi n'intambwe nini cyane ari nacyo gituma duteza kurindira adversary processes and dependence n'imbere muzobona ko hari ibintu bibandanya bihinduka
byinshi cyane tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Emmanuela. Muraho Emmanuela.
Yalo.
Muraho Emmanuela.
Yego muraho neza.
Yego muri hehe?
Amandi ngisagere Bujumbura.
Ni Bujumbura kandi kazina kawe ninde?
Ndayisenga.
Ndayisenga duka kwijambo mukane gatoye cyane gose ikibazo cy'umviro.
Mbo hamana shaka mbaze abatumirwa
yego
se bombarira izonganda izo zitano zijyango zije kuguresa umuriro hanze aho zoba ziherereye hama bo bo nyene bo bari bari byo cyambe bari hanze kubera ko gito ari kibazo cyo ko tabuza kuri FM
ama ni kibazo nashaka kubaza murakoze reka ikibazo cyawe tugihe ambassadeur Isidore Mbayihagarariye ashikirije icyo kibazo mu ntango mu gihe cyo mubwiye mubwiye Emmanuel Ndayisenga abaza kubyerekeye uko kudandaza umuriro hanze
bo nibaza yuko nubwo avuze ko abikurikirana ngira cyane kuko nimba arakurikirana ibikorwa bya leta umushikiranganji ajeje y'umuyaga nkuba n'amasoko ntanga nguvu aherutse no gusinya ntuzi amasezerano n'ibindi bihugu yuko bo avuze ati izo ntuzi reka ndazimubwira hariho rusumo rusumo nibaza ko ayumva hakaba naho ruzizi ya mbere n'iya kabiri hakaba rero na jiji murembe izo zose zahejeje ibikorwa byazo ubu zitanguwe kudanaza umuyaga nkuba kandi rero umuyaga nkuba nkuko nabivuze kare ugiye kudaza no mu bindi bihugu kuko izorekura umuyaga vuba utari muke iyo nibaza yuko akeneye kubimenya yojya kuri site ya guverinoma akabiraba ko yoca bisanga ko n'ibiriko birakorwa mu nyuma bitaraheza akazi kaza ayandi mabaraje akiri karubakwa atabisanga ko umugabizo nabubwiye zozo ubunyene nibaza yuko bitangwe gukora hanyuma bafadikanije rero n'umuyaga nkuba wari uhari nibaza yuko ibyo navuze yoca asanga ko ari ukuri byaba birahari
yego reka tugaruke kuri Professor Paul Nkunzimana mwabuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu ibihugu byinshi byo muri Afurika n'u Burundi burimo bidafise ubwigenge kubera ubutunzi bushobora kuba buri mu minwe y'abanyamahanga umuti w'icyo kibazo utorwa gute Professor Nkunzimana
ego murakoze mbere yuko nishyushye tuzabanza kubanza kugaruka ku kindi ubwa mbere inzego zo muri Afurika iz'amatora by'ukuri mu mazi yuko umuntu wese azi iyo byaje biva sararundi bavuze ngo tujya dushinyize ubutwitore murazi yuko habaye inama yahuje umukuru w'Ubufaransa Mitterrand n'abakuru b'abanyafurika bya bindi bita France Afrique hagiyemo n'ibindi bihugu nk'Uburundi n'ibindi bihugu bindi mwazi yuko iyo nama yabereye i Rabaul itariki mirongo irindwi z'ukwezi kwa gatandatu mu gihumbi kimwe n'amajana mirongo icyenda urumva rero Mitterrand umufaransa abandi bitwa abakoloni bategetse abanyafurika ati nimba mushaka imfashanyo nimushireho inzego mwitoreye aho rero niho yaganiho byavuwe ni ukuvuga rero izo nzego yego ni inzego abantu baba bitore mu bwoko by'ukuri baba bazishyizeho ku nyungu z'abo banyamahanga abo intwaro zihagaze ku mahera namye mvuga intwaro ihagaze ku mari somme de la bole rero nicyo yarigamije nizo ibihugu bya Afurika kuba yibandanya bikora urumva rero ku by'ukuri ntizegera si inzego abantu baba bitoreye bonyine mugabo baba bazishyizeho kubera yuko abategetsi baba bahari baba bati yego kugira ngo tubandange tubonka izo mfashanyo reka dushyireho izo nzego abanyagihugu bicaye kuri yuko batoye kandi ngira ngo murazi amatora muri Afurika uko yamagenda iminsi yose iyo habaye amatora igihe cyose hamara haca haba ingorane ni ukuvuga yuko n'amatora aba yagiyeho ata muco uba uhari na gatoya ahantu hose habaye amatora muri Afurika inyuma yaho hama hari ingorane hamare ubwicanyi mu bw'akarorero hanyuma ikindi nacyo kibazo wowe warumbajije ego igihugu kiratunze nabivuze kuva kare ni keri yonyine hariho amareserve
muravunagura amajambo ndabona kanya kihuta
ama miliyoni amajana 2.8 nabuza yuko ijekere tera ubutaka buba hake ku isi usanga harimo ubutare bwinshi bakuramo ibintu byo muri iki byo muri bihe haba amapiletrike haba ibyo amatelefone haba elektronike n'ibindi Burundi ni cya kabiri ku isi havuye Ubushinwa egoti rero kuko ikibazo ujyanye seti yabajije kuva kare ni ikibazo gihambaye cyane rwose gusabikanya na bose gute gusabikanya na bose yumva yuko ubwo butunzi navuze kuva kare ayo manikeri za musongati za nuzenya za ariya za gitega ayo izo nzahabu zo mu cibitoke z'imuhinga n'ahandi izo ayo makorta heza kabarore n'ahandi izo za wolframite n'ibindi ubwo butunzi bwose wari bukeneye uko buja mu minwe y'abanyagihugu nibwo buryo busabikanya bwonyine ni ukuvuga yuko kandi nanone hariho n'ikindi kintu giteye ubwoba mu masezerano yose avuga yuko ngo leta y'u Burundi gusisemo umutahe w'ibice kuva ku 10 gushika kuri 25 ngo kubera yuko ngo ariyo isanzwe ifise ubutaka none ubutunzi bwose bw'igihugu nanone ni nk'uko bivuze kuva kare umushakanji wa mbere wenyine yavuze yuko leta zijya ujya butaka bwo bwigakara n'ahandi yuko ata amafaranga yinjira muri leta nuvuga ayo mashyirahamwe aragenda akayaragura ibyo bintu ubu butunzi bwose agatwara iwabo Burundi Mining Metallurgical International za Chemical Buffer Metal Refining za Rainbow zose za Tantalum za African Mining Limited za Tanganyika Mining Burundi za Morgan nta kindi zikora
atausubwo
butunzi mu gihe buzobana yabuja hanze y'igihugu wumva abarundi bazobanira bakena hari ubukene kandi hariho n'ikintu mbare gatoye Frederic
akanya karagiye cyane rwose amasegonda 30
ubutunzi kandi umuntu aravye abarundi bagenda bakena kandi nanoneho kugira ngo mwese murazi yuko Uburundi bwarose ikibanza busize uno munsi ikibanza cya mbere mu bantu bakenye ku isi ahantu hitwa isi ni ukuvuga Uburundi nubwo igice gihugu cya mbere gikenye
ndabona kanya katujyanye professor
bakenye
icyo kibazo nibaza cy'ubukene n'ubutunzi bw'ibihugu tuzokigaruka ko ariko reka tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite wundi munywanyi James muraho murakomeye James
namahoro
muri hehe
i Bujumbura
kandi kazi na ninde
Cyizigiro
mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cy'imvuro turi ko tuvuga ku myaka 59 irangiye Burundi buronse intayo kwikugira
ye mu byukuri mbona i Burundi wacu twikukiye ataragera kubera nk'aba nk'iyo baturekera gatoyi nk'abanyamahanga bakamanza imigambi bari bakoze y'iterambere ahubwo niyo mbona gushikira umunsi tukigirako n'amabarabara akomeye niyo tugifise la majorite na yabo ibitaro niyo tugifise n'amashuri yego amashuri haragiye harubakwa ayandi ku ba demisenke iyo batwe mu gihugu nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza rero icyo gihe rero twarihukiye n'ibyo dusa nk'abikukiye ariko umurundi ntiyigeze aronka ijambo bamwe baracinyijwe bamwe barangazwa aho hagiye havuka n'ibyo imbere y'ibiroberi kubera agakinyizo k'intwaro zari icyo gihe zitaracinyize bamwe baraza baratwaromoka bajya mu ishyamba kubera bagenzi babo bishwe ariko n'ubu rero ntibyanahera kubera n'ubu haracyari abantu bamwe bangajwe hanze y'igihugu abangajwe bashikiye bamwe muri bo n'ubu ari abantu bacicwa rero nicyo gituma mbona yuko kuva icyo gihe ntitugiye twikukira neza
reka icyo kibazo cyawe tugihe ubwa mbere na mbere Professor Innocent Bano agitse kivuze ko ati James ati Burundi bwikukiye ataragera duka ku ijambo nasambana
teni bada yuko ibyatarizo nibaza ko hari hageze none bwikukiye ataragera ufatiye kuki teni bada ko Burundi byari kukiye mugabo nkuko nabivuze Burundi bwagiye buryo harimo imitego myinshi yagiye ibamwo kandi nkuko nabivuze ibyo byinjyane ahari abantu ahari abantu bamwe baba bashaka ubutegetsi iminsi yose bakize mu ngufu kubera ko biba bimeze ku cyangwa bimeze ku byama bituma icyo bayita probleme entere ntibibwiye kuri babandi bari bahora bakoronije Burundi. Ibyo no byite yuko ari ngona ziri hagati mu gihugu igihe harimo bamwe binjiwemo n'umugera w'ibyumviro byo gucanamwo batashatse kwikuramo. Muri icyo gihe rero abarundi bonyene ni bateza kuraba ibikenewe kugira ibyo bintu bihagarara. Nibaza ko mu bihe byo twagiye ducamo abarundi barimo baragerageje kuraba ko nyene botora inyishu ku bibazo byabo. Nibaza ko gushikuna munsi turabona ko n'ibyo bibazo byo kuvuga ngo ariko bicana ariko bagira gute abarundi barabyicariye barabonye ko kwikukira ari ukuyaga hagati yabo. Iyo ni ukwikukira kw'abarundi ntibirinda kuva hanze ngo abarundi abo hanze barinde kwabwira ati muteza kwicara muteza kubwira uko mwarabibonye mu minsi yahera nyene byagenze. Nibaza ko niyo ari intambwe abari Burundi buriko burashika ko kwerekana ko ni habi ingorane hagati y'abarundi bateza kuzorera umuti hagati yabo. Ibyo rero byagiye biba ni bya bindi navuga nti babandi batashaka ku Burundi bwikukira bateye mu Barundi si Abarundi bonyene bashaka ko bibukwa mugabo Abarundi ibyo bashaka kubunuka Abarundi boza hamwe.
Murakoze
rero reka duhimbaze uko kwikukira kuko kwikukira bitwibutsa ko dufite twebwe Abarundi icyo dushobora gushika ko tutarinze kwitura abanyamahanga.
Muravuze ikibazo cyo gucanamwo reka tuje kwa ambasaderi Isidore Bayihaga agica avuga kuri icyo kibazo nyine reka kisigaye kibonekeza cyane rwose hari mu minsi iheze ibitero bisigaye biba mu mabarabara. Ambasaderi Bayihaga ibitero bisigaye biba mu mabarabara ugasanga bihitanye ubuzima bw'abasivile ataco bazira. Ibyo bitero biramaze kuba katari gake ikintu kubwanyu mwavuga kuri ibyo bitero n'ikihe mu gusozera?
Kubwanje nuko nyene abantu botahura yuko intambara atakibanze bivuze mu gihugu kuko abarundi benshi batari bake baramaze kubambirwa n'izo ntambara kuko kanatsinde no munsi nta kintu gihari cyo tuma abantu batera intambara mu gihugu. Iyo byatekanye amoko yose arabaye ibibazo byose ari kubikorwa no garukirangira kuri ibyo Profesor Mbano ashikirije mu bisanzwe hariho abantu bamwe batigera bifuza yuko Uburundi bwotekana hari abantu bamwe bajya kumuhingira y'abantu b'igihugu ariko ku byabaye birababaje kubona mu gihe tugezemo uravye imigambi y'iterambere yariko irakorwa hariho abantu baciyumvira kujya gutegera abantu bakabica. Nibaza yuko rero ako gatima nk'uko kizigenza wacu nyene cyubahiro ibaritse ndayishimiye amaze iminsi agendera intara zitandukanye yigisha abantu yuko bobana mu mahoro n'umutekano umwe wese hanyuma akajya ku kivi tukiteza imbere. Nibaza yuko ibiriko biraba gushika ubu ntawe nubyagiriza kuko ntawe ndumva yivuga biraba gusa tukabyumva ariko nibaza yuko iby'ubupfiri bw'abagabo bazoheza bitorerwa umuti bihagarare vuba abarundi bakomeza imigambi y'iterambere barimo.
Namwe Professor Paul Nkunzimana kuri icyo kibazo nyine ivyo bitero mu bivuga kuri iki bigize iminsi biba bigahitana ubuzima bw'abasivile ataco bazira
koze kubyo kuri ubwicanyi iminsi yose nta na rimwe umuntu yuvuga yuko hari inyishu buzana ahubwo bwicanyi bucera amarira kandi ugasanga hariko hicwa abantu ataco azira umuntu ari ku isoko cyangwa ari mu muduga cyangwa ari mu bunywero urumva ni munyagihugu uba ivyo bitero vyo kuri n'ibintu byategerezwa gushirwa ahabona kuko nibaza yuko inzego zijejwe zategerezwa gushira ahabona ivyo bintu ababikora abaribo urumva izo n'ingwara dufise mu gihugu kuko ivyo bintu byose bigirwa biraba ariko nta na rimwe turamenya na rimwe abanyagihugu baramenya abo bantu abaribo n'ingorane dufise. Mu gusoza rero ndashaka kuvuga yuko kugira ngo ngarutsukane gato yuko twikukiye ngo hataragera kuzo kuri ntitwikukiye ahubwo itariki ya mbere y'ukwezi kwa kwindwi mirongo itandatu na kabiri cyari ikimenyetso yuko ikimenyetso yuko ababiligi bagiye yuko ubunye hagiye gutwara abarundi. Mugabo ingorane ni uko abo barundi bahasubiriye bagiye batwara cyo kimwe nabo
abasubiriye
hanyuma rero haba ibyo bibazo byose haba byerekeye izi ndwara zose zari mu gihugu haba ibyo by'ubukene haba ibyo by'ubwicanyi byavuga yuko haba ibindi bibazo byose bihari nibaze yuko akeneye yuko abarundi bicara bakaja hamwe bakaja inama kugira ngo no kuja hamwe si ukundi byoshoboka bikeneye yuko haba kuri ukundi yuko mu Burundi abantu bashobora gusubira ibyumviro haba mu migambwe haba mu mashyirahamwe haba mu yindi mico yose kandi bakaja n'inama bagashimwa yuko ubwo butunzi bw'igihugu buja mu minwe y'igihugu bukava mu minwe y'abanyamahanga bituma
ndabona kanya kagiye inosamba nawo namwe
mukingiro kugira ngo abarundi basheho ingingo zo kwikukira
egume inosamba nawo namwe mu kanya gatoya cyane rwose ibitero bigize iminsi biba bikorwa n'imirwi nk'uko twavyumvise itaramenyekana bigahekura ababyeyi n'u Burundi abasivile atacu bazira mu bivuga kwiki mu kanya gato
Ejeje bitero imaze iminsi ba nta sinzi ko naronka izina nabo biha mu bantu babishyira mu yindi zina ryo ko ari ibitero by'abahugu bw'iterabwoba niko nabivuga nta bitandukaniye n'ibibera mu nabijya bagira mu bindi bihugu bikomakomeye byamaze gutsimbatara aba muri demokarasi mu butundi niba bihebye abo nabihebye bagenda bakajya amabara bagategura bagategera abandi nibaza ko atanu icyo bafise boshikiriza bumva boshika koko ibintu bakora n'igiterabwoba ni nk'ababandi bafata bakambara amasenti bakajya mu mabarabara bakiturira nta niko nabagereranya kuko nta sinavuga ko bafite robandikasiyo politike cyangwa ikindi kintu babafise ahubwo gusa barundi ni uko baja hamwe bakabarwanya hanyuma eka nabo bose babasikiye haba mu gihugu cyangwa haba mu karere cyangwa abo hanze nabo nyine bakwiye kwisubirako kuko n'abana b'abarundi bariko barapfa nta muhutu nta mututsi nta mutwa n'abarundi gusa bariko barapfa abo bantu rero nibaza ko uwabatumye cyangwa bakaba baritumye ahubwo boshyira boshyira itoto bakagaruka bakajya hamwe n'abandi barundi bakubaka Burundi abo bantu iryo terabwoba mu Burundi rikunda nibasaba ubwo iterabwoba bazogwanya nk'uko iyindi migwi y'iterabwoba ikora nicyo cyonyine nshobora kuvuga kuko abantu atatu bafite abarwanda
ibaza ko
se
sonde barbare no bigamo gifaransa gutyo sonde barbare ndabona kanyagiye murakoze cyane rwose ku kanya mu radio ijwi ry'Amerika
murakoze
namwe turashimiye namwe ambassador Isidore Mayaga ku kanya mu radio ijwi ry'Amerika
namwe ndabakengurukiye ku kanya mufata mukamenyesha abarundi bari hafi na kure na kure ibibera mu gihugu
ndabashimiye namwe professeur Paul Nkunzimana ku kanya mwa toye kugira mu ganiye ni radio ijwi ry'Amerika
Ego da ukengukiye Fredi ndakunke ndakemuye kandi abantu bashe kutwumviza mu kiganiro murakoze
murakoze mwese turashimiye kandi n'abantu banyu bose bi radio ijwi ry'Amerika bateze amatwi ikiganiro muri sangacyo y'umunsi mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese
banywanyi b'ijwi rya Amerika
bakunzi b'ijwi rya Amerika
ku itariki ya 16 yo ku kwezi kw'indwi radio yanyu ijwi rya Amerika
izuzuza imyaka 25 yabagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda
amakuru yizewe y'impamo agasana imitima ijwi rya Amerika
ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka
haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye
dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga ku ijwi ry'Amerika.
Tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu. Murakarama.
Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere.